ఇది నిజగుడి అమెరికా. Radio Ijwi Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibikiri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibikiri 3. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Urwandiko rwabo itegeko bashyizeho no kwitaruka ari ryerekandaniza imigambi yari isanzwe ikandamijwe nuko na kare twari dusanzwe tudakora.
Uwo ni Anisteti Niyonkuru, umuyobozi w'ishyaka CDEP mu Burundi leta iherutse guhagarika by'agateganyo. Iyi nkuru n'izindi zirimo raporo y'umuryango Human Rights Watch mu Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Murakoze di mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Sudan y'Ubumanuko, aho Perezida Salva Kiir w'icyo gihugu yakomboye mu mabanga abacamanza barenga 10 bari bakoze yegeregere mu kwezi kwa gatanu basaba akarusho mu gahembo hamwe n'ibindi bari bakeneye mu kurangura akazi kabo ka misi yose. Iteko rya Perezida Kiir ryasohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kuri televiziyo y'igihugu. Michael Makwe umushyiranganji ajeje gutumatumana kwa makuru yatangaje ko atansiguro atanga kubijyanye n'ikomborwa ryabo bacamanza mu gihe leta iri kiritegurira gutunganya ibiganiro bizohuza abanyagihugu kugira yishure ku bibazo byabo. Modi Ezekiel umuhinga mu vy'ubutungane aho muri Sudani y'Ubumanuko bavuga ko ingingo nk'iyo ihonyanga ubwigenge bw'umutungane. Modi havuga ko yatangajwe n'ingingo ya Perezida Kiir bivuye ko abacamanza basanzwe we ari bake muri ico gihugu. Avuga kandi ko abakiri bato badahurumbira uwo mwuga kubera umushahara muto uhembwa abari muri ico gisata. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika inyuma y'umubonano yagiranye na mugenzi wo Bufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa kane yatangaje ko kubijyanye n'amasezerano y'i Paris ayerekeye ihindagurika ry'ikirere hashobora kugira igihinduka. Yamara Perezida Trump yavuze ko icyo kibazo bakibikiye ibiganiro bikurikira. Kubwa Perezida Trump ngo hagize igihinduka canke ntigihinduke byose byo bari byiza. Kuri icyo Perezida Macron yatangaje ko yubahiriza ingingo yafashwe na Perezida Trump kandi ko bazi ivyo batumvikana ko bivuye ko bamaze kubiganira ko akatari gake. Perezida Macron akavuga ko hageze ko batera intambwe baje imbere. Abategetse ko ari babiri bafashe umwanya baganira ku bibazo bahuriza ko kurusha ivyo batumvikana ko. Ivyo navyo ni nk'ibijanye na Syria hamwe n'ukugwanya iterabwoba. Kuri wa gatanu bitekanije ko Perezida Trump aba mu birori bya Bastille uyu mwaka. Ibyo birori bikaba biza kuba biramutse bihimbaza isabukuru y'imyaka 100 iheze abasirikare ba Amerika binjiye mu ntambara y'isi yose ya mbere. Nibirori kandi biza kuba birimo abasirikare ba Amerika aho baza gutambuka bari kumwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Faransa. Amashengero y'abakopte n'abayoboke b'idini rya Katolika mu gihugu cya Misiri yahagaritse by'agateganyo ibikorwa byose bikorerwa hanze mu kuri uku kwezi kw'indwi bivuye ku mutekano winubwa kushobora guhungabana. Kubera ibyo ingendo zose n'amanama byari bitunganijwe n'amashengero cyo kimwe n'ibikorwa by'ugwaruka n'ibindi byaciye biba birahagarikwa. Nta byinshi byashikirijwe n'abarongozi b'ishengero kubijyanye n'uwatanze itegeko ryo guhagarika ibyo bikorwa canke uburyo umutekano ushobora guhungabana. Yamara umuhari wa leta ya Kiisilamu wari wagabishije ko ushobora gukora ibitero byawo ku bakristo bo muri Misiri inyuma yaho wemangiye igitero wakoze cyahitanye abantu bashika kuri 28 mu kwezi kwa gatanu. Uwo muhari warakoze kandi ibitero bibiri mu mashengero ari mu bibanza bitandukanye. Ibitero vyahitanye abantu bashika kuri 44. Mwomenya ko aho muri Misiri abakristo baharugwa ku bice 10% vy'abanyagihugu bose. Inama nkenguzamateka ya Leta Zunze za Amerika yemeje umugwiza tunga William Hagerty ngo abe awe ari waserukira President Donald Trump mu gihugu cy'Ubuyapani. Hagerty yasanzwe ari umuntu yakoreye imyaka itari mike ishyirahamwe Boston Consulting Group mu gihugu cy'Ubuyapani. Yarakoreye kandi mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika ku ntwaro ya George H.W. Bush. Hagerty asubiriye Caroline Kennedy yari yaragenywe na Barack Obama, akaba agenywe mu gihe kidasanzwe bivuye ku bitero byo kugerageza missile ballistique Korea ya ruguru imaze iminsi ikorera muri ako karere. Mu gihe bivugwa ko umuhari wa Leta ya Kiisilamu hubandanya gutakaza uturere mu bihugu bya Iraq na Siriya, abasirikare ba Amerika hamwe n'aba Afghanistan bamenyesha ko babandanya kugwiza ibitero kuri abo barwanyi mu ntara ya Nangarhar iri mu buseruko bwa Afghanistan. Abasirikare ba Amerika bafatikanije n'abo wa Afghanistan bakaba bamaze iminsi bakora ibitero by'indege n'ivyo ku butaka ku barwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Mumenya ko abo barwanyi bamaze imyaka ishika kuri ibiri bagwanira muri ako karere. Atullah Kogiani, umuvugizi wa Leta mu ntara ya Nangarhar, yabwijwe rya Amerika ko ibitero bya roketi ku barwanyi ba Leta ya Kiisilamu bikorwa habanje gukorwa amatohoza akozwe n'ibiro bijejwe umutekano bya Afghanistan. Yavuze kandi ko ivyo bitero bimaze guhitana abatari bake muri aba barwanyi. Mu baguye muri ivyo bitero bivugwa ko harimwo umukuru w'uwo muhari muri Afghanistan yaguye mu gitero cyabaye mu kwezi kwa gatanu mu buseruko bw'intara ya Nangarhar.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, ahateraniye inama y'abaminisitiri b'imari b'ibihugu bigize umuryango w'ubucuruzi mu karere ka Afurika yo hagati. Muri iyo nama barasuzuma uburyo bwo gushyira mu bikorwa imigambi bihaye kugera mu mwaka w'2020. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ukorera i Bujumbura mu Burundi.
Iyi nama ni mu rukurikirane rw'integuro y'ibihugu by'umuryango w'ubutunzi wa Afurika hagati se byumvikanye kuba byamaze kurangura hagati y'umwaka 2016 n'2020. Imigambi ibihugu byihaye gushika ko muri icyo kiringo ahanini integuza yihangira umuryango wiyemeje kuba washitse ko mu mwaka w'2025. Domitien Ndiho ku bwayo umushikiranganji w'igihugu cya Leta mu Burundi yabwiye amenyeshamakuru ko ibyemezwa muri iri huriro ari imwe mu ntambwe imbere yo gushikira iyo shusho ibihugu bya se byihaye gushika ko mu 2025. Ndiyo ku bwayo yanatubwiye imigambi mikuru y'iryo hangiro.
Ibihugu byo muri aka karere turafise ibibazo bitari bike. Hariho ibibazo bijanye n'ubutunzi, hari ibibazo bijanye n'umutekano, hari ibibazo bijanye no kuronka umuyaga nkuba, hari ibibazo by'uko abagwiza tunga bokora bisanzuye. Muri aka karere tugahanahana ibidandazwa. Rero ibikorwa bikuru bijoja muri iyo mice yo kuraba yuko amahoro n'umutekano bisasagara bibandanye bisasagara muri aka karere kugira ngo abanyamigambi yo guteza imbere ibihugu nabo bakore bisanzuye, ariko kandi dushobore kubandanya duhanahana n'ibidandazwa hagati y'ibi bihugu, kuko kugeza uyu munsi turavye ingene ibi bihugu bihanahana ibidandazwa dusanga by'ukuri tutarashika ku rugero rushimishije.
Kugira ngo urwo rugero rushikwe ko Joe Tokendang aserukiye banki iterambere ya Afrika Bad mu Burundi arafite byasaba indongozi za CEASE.
Aujourd'hui, plus de 40% de la population d'Afrique subsaharienne survit avec moins de 1,90
agira ati uyu munsi ibice birenga 40% z'abanyagihugu munsi ya Sahara babeshejweho n'amafaranga ari munsi y'idolari imwe n'uduce 90. Kugira ngo ubukene bw'abanyagihugu bacu bugabanuke, nashaka guhamagarira umuryango gushyira ingufu nyinshi mu bikorwa byo kurwanya imirire mibi n'ubushomeri. Eheraba imiliyari 35 z'amadolari y'abanyamerika Afrika zikoresha mu kugura hanze imfungurwa
ivyo bigatuma hiyongera ibihengeri by'ubutunzi bw'ibihugu ibintu bidahindutse mu mwaka wa 2025 Afrika izohora itanga amamiliyaridi 110 y'amadolari y'abanyamerika mu kugura imfungurwa gusa gushika ubu nta mashyirahamwe mpuzamakungu canke amabanki kanuni ariyemeza gushigikira imigambi ibihugu bya CEAC vyihaye ariko ndiyo kubwasanga atangora nirimo
uburyo buzoboneka burya kenshi turakunda kubaza ibijyanye n'uburyo uburyo buraboneka iyo ufise umugambo tomoye ariko iyo utagira umugambi niyo woronka uburyo birashobora kugorana ugasanga ubwo buryo ntacyo buvuye ntitwovuga ati amashyirahamwe yatwemereye amashyirahamwe akwemerera ubanje kuyereka uwo mugambi nicyo gituma iki gikorwa gihambaye cyane rwose kugira ngo abo dusanzwe dukorana abagenzi bari basanzwe bashyigikiye aka karere bashobore nabo kubona yuko dufite intumbero ishemeye bashobore gushyiramwo uburyo kira noneho n'ibihugu natwebwe turiyemeza gushobora gushyiramwo uburyo kugira ngo imigambi mikuru dushobore kuyishikako
iyi migambi ibihugu by'umuryango w'ubutunzi wa Afrika yo hagati byiyemeje bikoze hageze nko mu bijyanye n'umuyaga nkuba honyene Afrika inganya ubushobozi n'igihugu c'Ububiligi gifite abanyagihugu imiliyoni 11 gusa mu gihe Afrika ifite abarengo muri yaridi umuryango wa CEAC washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1984 inyuma y'umwaka umwe hashinzwe amasezerano ugenga yabaye Libreville muri Gabon uwo muryango ugizwe n'abantu barenga imiliyoni 150 bamwe bidandazwa ku rugero rw'ibice 20% by'ibyo Afrika ishobora hanze yayo ibitoro n'ibihingurwamo ubutare ibiva mu mashamba n'uburimyi bw'ibiterwa njabukamazi nk'ikawa ipampa ibigazi n'ibindi bimu byinjiriza amafaranga uwo muryango wa CEAC ku bice 41% eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi yahagaritse by'agateganyo amashyaka ya politiki arindwi. Ayo mashyaka ni PIT, Veri Ntwari, CDP, Nadeb, Sonovi, Rusangi n'Abahuza. Leta ivuga ko ayo mashyaka amaze igihe adakora kandi ko amaze imyaka itatu aterekana amaraporo y'ibikorwa byayo n'ukuntu akoresha umutungo nk'uko amategeko agenga amashyaka abisaba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Oriane Itangishaka ukore hano i Washington DC yavuganye na Anset Niyonkuru uyobora ishyaka CDEP maze amubaza niba ibyo leta barega ari byo.
Icyambere nababwira ni uko atamategeko twarenzwe agenga ibigambwe mu Burundi, ariko no kumenya yuko aho mu mpamagaye mwebwe nyine murabona ko mutampamagaye i Burundi, twebwe turi mu migambwe itavuga rimwe na leta. Hari benshi bakinjiye kubera iyo ntwaro uko yigenza n'uko yigenza ku migambwe batavuga rumwe. Imigambwe yose itavuga rumwe n'ubwo butegetsi cyangwa iri mu runanisi na redigira iteka nyinshi irabangamiwe n'ubwo butegetsi ntikora naho batari bwasohore urwandiko rwabo itegeko bashizeho no kwitaruka ari rije rikandamiza imigambwe yari isanzwe ikandamijwe nuko na kare twari dusanzwe tudakora. Ni ukuvuga yuko ni nka kurya umuntu yofata uwundi akamuhera amaboko imugongo akamuha amaguru n'amaboko hanyuma mu nyuma akaca akubwiye ati ndakubujije kwiruka kandi yari asanzwe aboshwe. Ni ukuvuga yuko twebwe turindiriye yuko haza intwaro irekura demokrasi mu gihugu cy'u Burundi igasubira igakora ukuri kwamye cyangwa iyo ntwaro igahindura ingendo ikareka imigambwe na twebwe turi hanze tugataha hanyuma tugakora bakatureka ntibadushije ko zijya mbonera kure cyangwa ngo batubuze gukora mu nyuma bace baza kuvuga ngo turababujije ngo turasohora urwandiko rubanza gukora kandi mu bisanzwe bari batubuje gukora kuva kera.
Ariko kandi nk'uko mubivuze ubwo runani murimwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi runani sina redigira iteka rugizwe n'imigambwe itandukanye harimwo imigambwe itavuga rumwe nayo nka Frodebu,
parena na MSD naho yafatiwe ibihano bobo barakurikiza amategeko y'igihugu amategeko y'imigambwe ntimwokora nkabo namwe mugashikiriza ayo maraporo bavuga yuko mukwiye gushikiriza kugira ngo namwe mushobore gukora nkabo
urumva umuntu atanga raporo mu gihe hariho ibikogwa biboneka ariko akora mu gihugu nka FDE murabona yuko irafise ubicegira cy'umukuru w'umugambwe ari Burundi barafise abantu bamwe bari Burundi abandi barahunze barafise nabantu bari bakora muri bujya butegetsi nyene ubwo rero ngira ngo hariho imigambwe bafata kujya kwinyabu ibone imbeba iri ngaho ikayikinisha izi yuko umwanya ari umwanya ishobora kuyicakira ikayihereza hari nibaza rero imigambwe imwe bayireka gucyo nk'ubu iyo babona nk'umuntu nk'imigambwe myinshi muri urwego muri uru runani cyane n'itari muri rwo mugabo batavuga rumwe murabizi nabo kwa Rwasa mbere basabye kugira inama barababuza kandi abantu bari ku butegetsi bari mu nama nshinga amateka bari muri leta ubwo butegetsi rero bure ku muntu umwe bakamureka uwundi bakabuza uwundi bakareka uwundi bakabuza uko bashaka
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
raporo nshya y'umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu irashinja inzego z'umutekano mu Rwanda kwica abantu bagera kuri 37 bazira ibyaha byoroheje bitakagombye kubicisha muri iyo raporo y'impapuro 40 yasohotse kuri uyu wa kane Human Rights Watch ivuga ko abenshi mu bantu bishwe bakekagwaho kwiba ibitoki inka cyangwa se amapikipiki uwo muryango ugaragaza ko abo bantu bishwe kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2016 umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sumta Kaboyiri i Kigali araduha ibindi bisobanuro birambuye by'ibikubiye muri iyo raporo
Umuryango w'abantu uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba Leta y'u Rwanda gukora iperereza no kujyana mu nkiko abasirikare n'abapolisi bakekwaho kwica abaturage b'abasivile mu buryo bunyuranyije n'amategeko uyu muryango kandi usaba Leta y'u Rwanda gusobanurira inzego zishinzwe umutekano ko zishinzwe kurengera umutekano w'abantu ikigeranyo cyasohowe na Human Rights Watch kuri wa kane tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi kirega inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda kwica abantu 37 barimo gukora ibyaha byoroheje iki kigeranyo kivuga ko abasirikare bishe aba bantu mu ntara y'uburengerazuba hagati y'ukwezi kwa 7/2016 n'ukwezi kwa 3/2017 abavugwa muri iki cyegeranyo ni abaregwa ubujura n'ibindi byaha bito bito bishwe aho kujyanwa mu nkiko icyegeranyo cya Human Rights Watch kivuga kandi ko abantu baburiwe irengero imiryango yabo igakeka ko bishwe ariko batarabonye n'imirambo yabo Human Rights Watch ivuga ibikorwa byo kwihanira kw'abaturage bakubita kugeza bishe abakekwaho ubujura kandi inzego z'umutekano ntizigira icyo zibikoraho Human Rights Watch ivuga abantu 6 bishwe mu kwezi gushize mu karere ka Rusizi na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ivuga ko ikomeje iperereza ku rupfu rw'aba bantu ingero zitangwa n'uyu muryango zirimo iz'abantu bishwe kandi barakoze ibyaha byoroheje harimo umugabo wishwe arashwe n'abasirikare ariko kwiba inka hari kandi n'abantu 18 biciwe mu kiyaga cya Kivu barimo gukoresha ibikoresho byo kuroba bitemewe ibi bikaba byemezwa n'abarokotse ubu bwicanyi uyu muryango uvuga ko ibyaha bimwe bikorwa n'abasirikare ibindi bakorwa n'inkeragutabara cyangwa inzego z'umutekano z'ibanze bakunda kwita abadaso Human Rights Watch ivuga ko ibyaha bitavugwa kubera ko hatari ubwisanzure buhagije bw'itangazamakuru ndetse na sosiyete sivile idakomeye umuryango Human Rights Watch uvuga ko inzego z'umutekano zibasira uwo ari we wese ugerageje kuvuga kuri ibi byaha uyu muryango uvuga ko imiryango y'abishwe idatinyuka gusaba ubutabera kubera icyuba cy'inkurikizi aba bavuga ko badatinyuka kurega kuko barega ariwe baregera kuko bibaza ko ababo bishwe n'inzego z'ubutegetsi umwe mu bavuganye na Human Rights Watch agira ati batwaye umugabo wanjye mu ishyamba tugiye kureba tuhasanga abasirikare n'umurambo w'umugabo wanjye abasirikare batubuza kugira icyo tuvuga kuwari wawese uti nyo kukulikili chavuga bamuras uyu mugore agakomeza avuga ko kuva icyo gihe bahisemo kwicecekera kugira ngo badafungwa. Uyu muryango Human Rights Watch uvuga ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi wandikiye Minisitiri w'Ubutabera umusaba guhura ngo baganire kuri ibi bibazo by'ubwicanyi buvugwa ntibabone igisubizo. Uyu muryango uvuga ko kandi bahuye n'abayobozi b'inzego z'ibanze barimo n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu agahakana ko nta bikorwa byabayeho byo kwica bakoze ibyaha nk'iby'ubujura. Ikigereranyo cya Human Rights Watch gisaba Leta y'u Rwanda kubahiriza amasezerano mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, igasaba Leta guhana bagize uruhare muri ubu bwicanyi, kandi Leta ikavugira ku mugaragaro ko nta muntu ugomba kwicwa atanyujijwe imbere y'ubutabera. Human Rights Watch ivuga ko abashinzwe umutekano bagomba kumenya ko buri wese ukurikiranywe w'icyaha aba ari umwere yataragihamwa n'urukiko. Ikigereranyo cya Human Rights Watch kirasaba Leta y'u Rwanda kwibutsa abashinzwe umutekano imikoreshereze y'imbunda. Uyu muryango uvuga ko umusirikare yemerewe gukoresha imbunda mu gihe ahanganye n'undi cyangwa se agatsiko k'abandi bantu bitwaje intwaro. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko abasirikare bakoresheje intwaro nta na hamwe byabonekaga ko umutekano wabo wari mu kaga. Leta y'u Rwanda nta byinshi igeze ivuga kuri iki cyegeranyo, ariko Minisitiri w'Ubutabera Johnson Busingye abinyujije kuri Twitter yambaganye iki cyegeranyo avuga ko igihe kigeze ngo iyi miryango itangire gukora kinyamwuga. Uyu muyobozi yavuze ko iki cyegeranyo ari amafuti. Minisitiri Busingye yavuze ko u Rwanda ruzakomeza kuvuga inkuru zarwo uko ziri kandi mu nyungu z'Abanyarwanda. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, Perezida Paul Kagame kuri uyu wa kane nibwo yasoje ku mugaragaro itorero ry'igihugu ku banyeshuri biga mu mahanga. Muri iryo torero bari bamazemo ukwezi, Perezida Kagame yabasabye kuzirikana ko bagomba gufatanyiriza hamwe mu kurinda ubusugire bw'igihugu, maze avuga ko kugeza ubu nta wapfa kuvogera u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda.
Urubyiruko rw'abanyeshuri b'abanyarwanda biga mu mahanga n'abarangijeyo bamaze ukwezi mu kigo cya gisirikare Gabiro mu karere ka Gatsibo mu itorero ry'igihugu bari imbere y'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame arisoza ku mugaragaro. Aba banyeshuri bahawe izina ry'indangamirwa baje mu cyiciro cya cumi gisa n'ikidasanzwe kuko cyahuje batambutse mu bindi byiciro icyenda byose babanjeyo. Mu by'ibanze urubyiruko rwigishijwe harimo imitegurire y'urugamba mu mugambi wo kubatoza kurinda ubusugire bw'igihugu n'amasomo ya gisirikare beretse Perezida Kagame. Iyi gahunda yo gutoza abanyeshuri biga mu mahanga igisirikare umukuru w'u Rwanda yari yayisezeranije mu mwaka ushize wa 2016 n'ubusanzwe asoza ku mugaragaro itorero ry'indangamirwa icyiciro cya cyenda. Perezida Kagame yababwiye ko amasomo bahabonera atarahagije, abizeza ko mu byiciro bizakurikira hazabaho kugabanya ibyo yise ibipindi bya politiki yakongerwa igisirikare. Nibyo rero byabaye kuri iyi nshuro. Perezida Kagame muri uyu muhango yashimye aba banyeshuri ku kuba barasubiye gufata kuri ayo masomo, yibukije ko icy'ibanze gituma igihugu gikomera ari umutekano. Avuga ko kuba u Rwanda rwaranyuze mu mateka sharira ya jenoside n'urugamba rwo kubohora Abanyarwanda biri mu by'ibanze rwari rudafite. Perezida Kagame yasabye urubyiruko gufatanyiriza hamwe mu kubaka umusingi w'umutekano, maze ibyabaye mu Rwanda ntibizasubira ukundi.
Igihugu iyo kibanyiracyo batacyo bakiri ku musingi ukomeye, ibiza byose iyo bije nyine bihitana icyo gihugu. Twebwe ariko ntabwo ari inkuru mbarirano, murabizi nyirango mu byo mwaganiriye n'abayobozi baje kubasura bagomba kuba barabibanyuriyemo. Amateka aho tuvuye, ibyo biza bihitana abantu, kubera ko icyo gihe mbere twari tutarubatse umusingi ukomeye twe byatubayeho. Turabizi ntabwo ari inkuru mbarirano, ntabwo ari iby'abantu batubwira, ntabwo ari ibyo dusoma mu bitabo, twe byatubayeho. Ntabwo bizasubira, rero ntibikwiriye gusubira. Mukwiye kuba murimo, bamwe bavuga ko bitazasubira.
Muri uwo muhango wo gusoza iri torero ry'indangamirwa mu cyiciro cya cumi, Perezida Kagame ntiyatomoye umuntu ku giti cye cyangwa se igihugu runaka mu bavuga ibidashimisha ubutegetsi arangaje imbere. Avuga ko icy'ingenzi ari ukubyima amatwi Abanyarwanda bagakora bagatera imbere. Uyu mutegetsi ntiyabuze gushimangira ingufu z'u Rwanda.
Ubushobozi burahari, nta mwanzi wadukandiraho. Ntabwo bishoboka. watu zana hivi wazo ya tujirira hivi ya gurgosi ugurewa ya mja mumba kufuga nambara yo kufuga yo agutoze kuirwa habari yaba ndivazi kufuga nivarahu wajeza agutoza watureba.
Iki kiciro cyacu kitorera indangamirwa hari imwe mu mihigo bagejeje ku mukuru w'u Rwanda.
Tumaze gusobanukirwa uruhare rw'urubyiruko mu kwitiramo ubuyobozi bwiza, duhize kwitabira amatora ya Perezida wa Repubulika dufite mu kwezi gutaha no gukangurira Abanyarwanda kuyitabira no gutora neza haba aho twiga cyangwa aho dutuye.
Kimwe n'abandi Banyarwanda mbere no muri ibi bihe byegereje amatora, aba nabo ntibagiye kure y'intero. Ikiciro cy'indangamirwa ku nshuro ya cumi cyabarirwagamo abasaga 500, Perezida Kagame yavuze ko badahagije bagomba kwiyongera buri mwaka batozwa gisirikare. Muri abo basaga 500 batojwe gisirikare 65 bahise basaba kwinjira mu gisirikare mu mirimo y'ubuvuzi n'ibindi. Abandi 72 nabo basaba kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara nk'uko byatangajwe na Ministre w'Ingabo General James Kabarebe. Gutoza abanyeshuri gisirikare kabone niyo bose batahita bakiyoboka, birumvikana ko ari uburyo bwo kwiteganyiriza mu kongera umubare w'igisirikare gishobora gutabaraho rukomeye. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri 25 kilohertz 11,835. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva hagati mu myaka y'1990 iyo kwigenga mu bijyanye n'intwaro kwashyirwaho mu ntara ya Cisjordania na Gaza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratereye amafaranga arenga miliyari 5 y'amadolari y'imfashanyo yerekeye ubutunzi n'umutekano ku Banyapalestina. Bitegekanijwe ko ku ntwaro ya Perezida Donald Trump iyo mfashanyo ibandanye. Icyo iyo mfashanyo nk'iyo ishaka gushikako ni ugufasha ku by'Abanyapalestina bakeneye no gutuma haba umutekano n'iterambere bishobora gushikana ku mahoro hagati ya Israel n'Abanyapalestina. Yamara mushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, yatangaje ku buryo butomoye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirondera ku butegetsi bw'Abanyapalestina buhindura imigambi yabwo yo guha amafaranga imiryango y'abagira iterabwoba bishwe canke bakomeretse bariko bagira ibitero ku Banya-Israel. Mu vyo yashikirije mu nama nshingamateka ya Amerika, Tillerson yavuze ko we na Perezida Trump Mahmoud Abbas igihe bagendera igisagara cya Bethlehem mu kwezi kwa gatanu. Naho ubutegetsi bw'Abanyapalestina bwatangaje mu kwezi guheze ko buhagaritse guha amafaranga bamwe mu banyororo bafitaniye isano n'umugwi Hamas, ivyo ntivyahumurije impungenge za Amerika kuri iyo nyifato yo guha impera abagira iterabwoba n'abicanyi. Inyifato yabandanije nk'uko Perezida Trump yabivuze ahagaze iruhande ya Perezida Abbas, amahoro ntashobora gushinga imizi aho bwicanyi bwihanganirwa canke bugahabwa impera. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, avuga ko bategerezwa kwiyemeza ku vyerekeye ukwiyamiriza inyifato nk'iyo bari hamwe.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigeno byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwagejweho na Rosine Munezero na kuri mikro mwari kumwe nanjye Edrwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.